Zambia Samirana. Abakuru, bakuru makuru yarangi none.
Mwerewe neza nchuti namwe bakunzi wa radio Inzamba agateka kawe ni teka n'umunezero gusubira guhura namwe murano makuru makuru yaranze indwi turiko turasozera aya makuru 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 mukaba mugira mu yashikirizwe na Jean Bonfils niyongere nkaba ndabahaye ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa aya makuru 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 tuyahereye kubijanye n'agateka k'abakenyezi abakenyezi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri irusenda mu gihugu kibanye ca Repubulika ihanira intwaro rusangi barabangamiwe n'imigwi igwana y'abamayimayi n'abanyamurenge bavuga ko bamwe muri iyo migwi babafata ku nguvu uwirahiye akabivuga agaca yicwa abo bakenyezi basaba ko umutekano wabo wokongerezwa reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe
Abo bakenyezi b'abarundi bahungiye irusenda bavuga ko batakigira bibacira nayo bamira kuko bamwe mu mugwi w'abagwanyi bari mu Kongo babarembeje babafata ku nguvu utavyemeye canke ugahirahira ukabivuga uca wicwa umwe muri abo bakenyezi aravuga uko yafashwe ku nguvu n'ingene mugenzi we yishwe harashwe nabo bagwanyi bamuziza kumenya ibyabaye tumwumvirize
nukuri ngeranyije ntagiye nyandiko navuga narafashwe fatwa n'abasirikare bari bitwaje impo bafatira mu ishyamba barankorera ibyamfura mbi nyine narengeje amezi n'inusu ingira vayibonye na kivayo ndadabanya ndade baranzana uwanjira uyanzanya ntabaye nawe nyine uwo munsi mu ijoro bake bade baramwica kuko abafashe bakankorera icyo kibi yarababonye ariko amaze gushyika muhira naho bukeye mu ijoro bake bamufata nshobora mukubita amasaro mu nyundo baramwica na n'ubu n'iri zuba naho ndi ngaha muri iyi nkambi abandi bagaragaza ko ntibabura baza kundonda kuko bazi ko nabamenye kugira ngo banyice
imigwi idomwa ku rutoki ni uwo banyamurenge witwa Gumino hamwe n'abamayimayi iyo migwi ibiri ngo niyo ibabangamiye gusumba
hari imigwi ngaha itandukanye hari imigwi yitwa abanyamurenge ariyo ba Gumino hamwe n'imigwi y'abamayimayi rero iyo migwi niyo ikunda kutubangamira iyo migwi ibiri
basaba bijejwe kubacungerera umutekano canke bakungururizwa mu bindi bihugu
nuko nyinshi twabasaba nk'abajejwe umutekano barabagakeka k'impunzi barakwiye kutugarukira nimba barabunguruzwa bakunguruzwa mu bindi bihugu
uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba twarondeje ya arongoye ikambi ya Rusenda akaba asanzwe akorera ibaraka ahasanzwe hari ibiro vya HCR kugira ngo agice ashikirije mu ntumbero yo gukingira abakenyezi ntitwashoboye kumuronka
ako kamo k'abakenyezi bafatwa ku nguvu mu ikambi ya Rusenda karategwa kandi n'abaharanira agateka kazi na muntu runani rw'abarundi baharanira agateka kazi na muntu k'impunzi zo mu makambi CBDH Vicarutera kamishiramwe HCR n'abategetsi ba Kongo ko bokwihutira gukora ibishoboka kugira ngo bakingigwe Leopold Sharangabo ni cegera c'urongoye urwo runani aratera akamo kw'agateka k'abakenyezi ko kubahirizwa
murazi neza ko amakambi y'impunzi z'abantu ziri mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asanzwe ari umutekano muke kandi iyo bitwaje ibirwanisho akenshi ikunda kubatera ikabahohotera aho rero n'abagore bafatwa ku nguvu kubera birumvikana ahantu hari umutekano muke nk'uko ingwani nk'izo ntizobura akenshi rero abagore bafatwa mu gihe bagiye gukurondera inkwi zo guteka canke bagiye gusaba akazi canke bakagirirwa nabi nyine niyo migwi mu gihe cyose bahuye kuko murazi ko ata mutekano usanzwe uri muri ico gihugu cane cane muri kariya karere rero muri iyi minsi 16 isanzwe yaharuye kurwanya ihohoterwa rifatiye mu gitsina ushimikiye ku byo tubona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dusaba cyane cyane leta gufata ingingo zo gucunga umutekano w'impunzi z'abarundi ziri muri ako karere mbere bagakora ikintu cyose gishoboka kibatuma ibijyanye n'ihohoterwa rifatiye mu gitsina harimo gufata abagabo b'abagore bihagarara dusaba kandi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo izi mpunzi ibijyanye n'ihohoterwa bihagarare kugirwa nabi bihagarare maze umutekano ukwiye kita main gonda, inasa itu, itu mungkin kita gonda orang, kita bilang tu, zaman ni, anda harus mesti karir kamu mesti kano, canggih juga, kamu mesti kano,
tukiri muri ico gisata nyene amakenga ni menshi mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi iri na Kivari mu gihugu cyo Buganda ni mu gihe hari uwabuzwe irengero haciye amezi abiri nkuko umwe muri izo mpunzi yaganiye na Radio Inzamba abimenyesha izo mpungenge baziterwa nuko haguma hahagarikwa abantu agasakisaki aho bamenyesha ko ari kumvo z'amatohoza izo mpunzi zikabonamwo igipfungu muri ayo matohoza ariko arakogwa bakagiriza abarongoye iyo kambi ko bafisemwo uruhara
wabuzwe irengero azo ku izina rya Didas hakaba haciye amezi abiri yarabuzwe irengero impunzi ziri muri iyo kambi ya Nakivale zivuga ko naha matohoza ariko arakogwa abandanya kwibonekeza igipfungu mu irondegwa ryiwe
yanyujwe agiye ikampara kuraba mukozi wiwe yakoresha imoto yiwe bandi bagomba ngo kugura ibyuma bijya bikora ibintu by'imorongoro uwo muhungu witwa Ostad aramushikira mwakira bararana babana n'uwitwa Enoki nawe yarafise imodoka bageze ikampara baduga ngo wizane icyuma gikomeye imbarasi yari afite ikindi cyuma gitonya ngo bizaba gukorera na Kivari ariko bashitse baduga muri iyo modoka ya Enoki ibyuma ngo byaba byarabonye iyo modoka bijya by'amakamera y'umurabara gushika mu nzira ugenda imbarara ahitwa Masaka byashije kurenga bararondeje barabura ariko umukenyezi wa Didas bari batukanye imbere y'uko amubura aramubwira abo bari kumwe aramubwira Enoki aramubwira Oscar aramubwira n'uwitwa Isaie abo bari imbarara bararondeje barabura mu nyuma gukurikirana mu gipolisi barafashwe Enoki na Oscar barafungirwa ahitwa Isingiro na Kivari muga mu nyuma bahasigara arekurwa bishingiwe n'uwitwara impunzi na Kivari iyo bayitwa Faisal
nyifato y'urongoye impunzi zina Kivari kaba itera makenga bamwe bamwe aho bibaza ko atobakorana n'ubutegetsi bwa gitega buciye mu buserukizi bw'igihugu cyo Burundi muri Uganda ni mu gihe hari abantu bariko barafatwa gasakisa kyadakurikijwe amategeko ku itegeko ry'uwo arongoye kambi
weloke agifunzwe kumenyarikeka wa kominotenga ikampara yitwa Lilian nawe agatelefona ku telefone mbwa batange shitwe mu polisi amubwira yuko bonyeruka gutoriye mashini n'ingorane kandi umwe wa sikari yagiye yamaze guhunga bumva gutyo rero ko Liliane nawe ari muri ibyo baramufata bamaze kumufata niho umutwara kominote yitwanya Benda Damian yaciye abigiramo uruhara rudasanzwe arakomeje agaruka byose ararekura Liliane arasabira naho itapfuye aho Enoki nafungiwe nawe aramurekura araza no ku mbuga za kominote kuvuga yuko afite amabonde yabo babarekuye ataco bagiye ariko barasubiye biragaruka Liliane arasubira gufatwa ubu yabafungiwe Isingiro Isingiro rero bariko baragaragara ba Enoki ubu hafatwa isakisaki abantu hari uwitwa Edefonse na turi yafashwe ngo babamwitiranije n'uwo Enoki arashikayo baravuga bati bose ingene rero umuntu iyo baza gufatwa bavuga ko yafatishijwe n'uwo Damian hanyuma ntiba akaba ari we yafunguje n'uwo Enoki muba akamwitiranya niho bitereye amakenga kuri uwo muntu arongoye impunzi bitera n'amakenga bavuga yuko ngo aguma afatisha n'abandi muri uwo munsi ngo hari abikase n'abandi bari ku rutonde
izo mpunzi zikaba saba ubutungane n'igipolisi cy'Uganda gushira intaha imbere mu kugira amatohoza bagasaba impunzi kubana hafi n'ukwama batabarana uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwarondeye Damiano arongoye impunzi muri iyo kambi ya Nakival twahamagaye telefone yiwe ariko ntiyitabwe
Inzamba
tubandaye n'amakuru yaranze inondwe umunyagihugu ngo ni umurundi yigira sindayibazwa adakunda igihugu ciwe canke yatswe uburenganzira bwo kwitoza kubera yakoze amakosa nayo ngo umwenegihugu n'umurundi w'akarorero yubaha amategeko agakunda igihugu ciwe uko niko bisobanurwa na komiseri Aloyizi batungwa nayo ari mu mugwi w'igihugu ujeho kuvugana ukuri no kunywanyisha abarundi Severe iyo mvugo yayishikirije ku rubuga rwa Twitter yaraneguwe n'abarundi batari bake Professor Karoli Nditije avuga ko iyo mvugo ibabaje ku muntu ari ku rwego nk'urwo ariko akemeza ko yaba umwenegihugu canke umunyagihugu bose ari abana b'u Burundi ku rugero rungana iyo ngo ni imvugo yazanywe n'umugambo CNDD-FDD kugira icemwo abarundi imigwi tukurikire Karoli Nditije akaba n'umukuru w'umugambwe IPONA itemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD
birababaje kuko kuvuga ko umunyagihugu ari uwigira sida bibazwa canke adakunda igihugu canke adafite uburenganzira kubera yakoze ibibi agahanwa ko nawo umwene gihugu ari umuntu akunda igihugu akubaha amategeko n'ibintu kubwanje bitagira mvura bwa mbere mbega igipimo afise cyo kumenya ukundi ko utagikunda yagikuye hehe ninde apima ubwo buremere ku barundi bose ibintu bitumvikana na gatonya bwa kabirwa yuko ari ikintu cazanywe n'umugabo CNDD-FDD kugira ngo kibibe amacakubiri kiryanishe giteranye abarundi kuko kuri CNDD-FDD abanyagihugu nabo bose babasanzwe abenegihugu nabo bayoka umugambwe CNDD-FDD kubwanje rero umunyagihugu nuwo wese afise akabira k'igihugu bitandukanije n'umunyamahanga umwene gihugu kubwanje nkaburya bavuga ati urya ni mwene naka no kuvuga akomoka mu Burundi ashobora kuba atari mu Burundi mugaba akomoka mu Burundi bagutujya n'umwene gihugu mwene Burundi murumba rero ku muntu ari muri uyo mugwi uje kumenya ukuri no kunganisha abarundi ari we afashe yame mvuga ibyo urumva uwo mugwi ntacu zomarira abarundi kandi turamaze kubibona atari guteranya atari kubaryanisha atari kuzura kaboze naciza uri kurazanira abarundi haba mu kumenya kuri canke mu kunywanisha abarundi
mu gusozera ano makuru yaranze iyi ndwi tubabwira ibijanye n'ubutunzi umukuru w'ikigo Obel kije kugiranya amatagisi n'amakori ya leta asaba abafite imiduga kwishura ikori ritangwa kumwaka kumodoka. Jean-Claude Manirakiza avuga ko ayo mafaranga azokoreshwa mu gusanura amabarabara ivyo akaba bivuze kuri uno wa kane uheze mu rugendo rw'akazi yagize mu gisagara ca Bujumbura. Faustin Kumana arongoshira hamwe Parseme avuga ko ubushikiranganji bwiga ca leta aribwo bwonyine bufise ubasha bwo gushira amafaranga mu bisata bitandukanye vy'iterambere ry'igihugu. Reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Muri urwo rugendo rwo kwishikira ku kivi rwagize ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura n'umukuru w'ikigo Aubert kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi Jean-Claude Manirakiza, intumbero yari yo guhimiriza abafite imiduga n'izindi ngendeshwa ngo batange ikori ryashinzwe buri mwaka. Jean-Claude Manirakiza akavuga ko ayo mafaranga ariyo azofasha mu gusanura amabarabara, akabandanya avuga ko vyagaragaye ko ico gikorwa citabwiye n'abantu bake cyane.
Hariho itagisi risanzwe ritangwa kumwaka rifasha cyane cyane gusanura amabarabara. Uru mwaka ryarishwe mu tariki 31 z'ukwicumi, yari yo tariki ya nyuma, ariko turavye ibiharuro tukabona ko imiduga n'izindi ngendeshwa nyinshi zishobora kuba zitayatanze. No munsi rero kabaye akagiye ko twishikira ku rubuga turabe neza uko byo byaragenze, ariko uko biboneka abenshi ntibashoboye kuri hayo mahera, nico gituma twatumirira bene imiduga n'abene gihugu benshi bashobore kuri hayo mahera kugira dushobore gusanura amabarabara kugendesha imodoka byoroshye.
Fosendi Kumana arongo yishire hamwe Parsem avuga ko ikigo Aubert kijerwe gusa kwegeranya no gutoza amakori n'amatagisi, ivyo gushira amahera mu gisata igicanke kiriya vyego n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta.
Umujejwe Aubert siwe abari karavuga ngo amafaranga tuyatoje ashaje gukora iki, mugabe warajeje gutoza amafaranga mu gihe cya leta neza akinjira. Kandi rero ngene itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha, hari ico bita muri siyansi y'ibijanye n'amafaranga tikora ico bita l'unité budgétaire, no kuvuga amahera ntatozwa muri iki gisata acaba ngo niyazokora iki, amahera yose atozwa aja mu kigega kimwe agaza gukora imigambi itandukanye baravira priorite. N'ubundi rero ntubuvuga yuko iryo tagisi ritari cyangwa ritatojwe ngo amabarabara ntiyokugwa, bivana n'icyo leta yagize priorite. Icyo leta yagize priorite n'utatanze iyo tagisi ugera mu ibara wese nawe araja aragendera mu ntuze, n'ubudafite imodoka aragendera mu ibarabara. Nibaza rero yuko aho habaye kutashishorizwa neza ingene biteza kugenda amafaranga atozoja mu kiga kimwe kesi ni kredit trezor akacha koreshwa mu byo itibona biririje.
Faustin Ndikumana avuga ko hari isanduku imwe rudende ya leta ari nayo ifata ingingo yo gushyira amahera mu bisata bitandukanye by'iterambere igihugu kiba cyashize imbere.
Pierre Gahungu arakenuye nino ngaha nyene duce dusozerera amakuru yaranze indwi turiko turasozera. Mwakoze mwese mwayakurikiye bonfisi nyongere nayabashikije nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza tuzosubira.
Zambira, Samirana. Amakuru, makuru yaranze.